VOA. Iyi mumva ni radio Ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turigenekezo rya kane ukwezi kwa kane nyene kwa 2017 muri tya 18 muri kumwe na Jean Diane ninahazwe ndongo ibiganiro vyo no mwanya
tusigaye tusakwitwa n'inzara n'abana basigaye batakirya nakabuye ntibakironka
ubu tugiye kubajyamisa n'inkoni kubera ingaza gabamese.
Abo ni bamwe mu mpunzi zahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cha Tanzania badoga kubera ko udufungurwa bahabwa twagabanutse turi kwa kabiri nkuko muyimenyereye turafite ikiganiro cy'abanyedini uno munsi turagaruka ahanini ku ruhara rw'amashengero mu kugwanya abasengerereza na bamwe bicara ngo Yesu azobikora. Ariko imbere y'ivyo byose ndabemereye mbanze ndababwire muri make ko abakozi bishiramwe mpuzamakungu ONU bakora amatohoza batoye ibindi binogo 13 vyahambwemwo abantu benshi mu kivunga muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ivyo vyashikirijwe kuri uno wa mbere na Jose Maria Aranaz umuyobozi w'ibiro vya ONU bijejwe agateka kazi na muntu yemeza ko igitigiri c'ivyo binogo kiza cashitse kuri 23. Jose Maria yemeza ko ivyo binogo vyahambwemwo abantu mu kivunga vyatowe mu ntara za Kasai na hagati ni ubuseruko. Yamara ONU ivuga ko amatohoza agiye kubandanya mu ntara ya Lomani ahakekwa kuba ibindi binogo. Mwibuke ko abahinga babiri ba ONU bariko bakora amatohoza nkayo mu ntara ya Kasai banyurujwe hamwe n'abakongomani bariko barabafasha mu kazi kabo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa gatatu nyuma batogwa ibiziga ku munsi wa kane. Ekleziya Katolika muri Kongo yasavye abajeje umutekano kudatwagwa n'ishavu mu gihe bariko bahiga abo bagwanyi. Umuhari witiriye Kamwina Nsapu kivuka watanguye gutera inyubakwa za leta ariko kuva mu kwezi kwa kabiri waratandukiriye amashuri n'amasengero amezi abiri akaba yikunkumuye havugwa ubwicanyi hagati y'abajeje umutekano n'umuhari w'abagwanyi witwaje ibigwanisho muri Kongo. Mwiyavugwa muri make kandi gani ino abategetsi b'Urusiya batangaza ko bamenye ukekwa mu gitero cyo kuwa mbere muri metro mu gisagara cha St Petersburg. Itorokanizo ry'amakuru yo mu Burusiya Interfax ritangaza ko igipolisi cemeza ko ico gitero cagabwe n'umwiyahuzi w'imyaka 23 akomoka muri Aziya yo hagati. Gushika ubu nta muhari n'umwe witiriye ico gitero cahitanye abameze kugera kuri 14 kigakomeretsa 50. Abategetsi bo muri ico gisagara cakorewe mo ico gitero batanze iminsi 3 yo gugandarira abapfuye. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin yari muri ico gisagara mu monano na perezida wa Belarusi igihe ivyo vyaba yararonse akaryo ko gushira amashugwe ahabereye ico gitero. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yise ico gitero ikintu giteye ubwoba cane mu gihe umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yasavye ko ababikoze bororendegwa bakarengutswa imbere y'ubutungane bidatevye. Uburusiya bwahagaritse icyifuzo cha Leta Zunze za Amerika cyo gutunganya muri uku kwezi kwa kane inama yo ku rwego rwo hejuru ijanye n'igisata kirabije agateka kazi na muntu mu kanama ka ONU kajeje umutekano. Nikki Haley haserukira Amerika muri ONU yari yifuje ko iyo nama rukokoma yoba ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kane ariko kukiranga minsi cibizo kwiga uku kwezi ico kibazo nticashizwe ko userukira ivyagategekanyo Uburusiya muri ONU. Ambassador Petri Ilishev yatangaje ko akanama kajeje ivyagateka kazi na muntu ariko kegwa n'ibiganiro vyose bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ambassador Ilishev yongeye atera utwatsi abavuga ko umutekano w'isi atako wifashe agira ati guhaguruka ukavuga ko amahoro n'umutekano mpuzamakungu bibangamiwe n'ikinyoma cigendera. Amakuru ava ku cicaro ca ONU i New York avuga ko ibihugu nk'Ubushinwa, Bolivia, Misiri navyo nyene bitari bishigikiye ikiganiro nk'ico. Mumenya ko ico cifuzo ca Amerika camiriwe kure mu gihe ari irongoye ibikorwa vy'akanama ka ONU kajeje umutekano muri kuno kwezi kwa kane. radio ijwi ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mushobora kandi kumviganiro byacu muciye ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ikiganiro cacu tugiheremo yavugwa mu makambi neza na neza mu kambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania. Tubabwira ko abarundi bahungiye muri iyo kambi Liniga inyuma yaho bamenyesheje ko ibifungurwa bahabwa bitazokongerwa ko nkuko bari babisavye. Ibyinshi kuri ino nkuru tubibaza umunyamakuru wacu Leonce Nyongabo akoreje ujya Amerika mu kambi ya Nduta.
Itangazo ry'ikiputi impunzi ryasohotse ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane. Impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'Induta zigiye kubandanya zironswa ibiro 4 n'amagarama 690 ku mpunzi no ku minsi 14. Aho rero baba bafatiye hamwe imfungurwa zose bahabwa zigizwe n'ifu, ubushaza, amavuta, umunyu n'ifu bashigishamo ubuyi. Igishashe ariko muri iryo tangazo n'ifu bashigishamo ubuyi ariko ko itangazo ry'ikiputi impunzi ryasohotse ku mugoroba wo ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kane. Impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'Induta zigiye kubandanya zironswa ibiro 4 n'amagarama 690 ku mpunzi no ku minsi 14. Aho rero baba bafatiye hamwe imfungurwa zose bahabwa zigizwe n'ifu, ubushaza, amavuta, umunyu n'ifu bashigishamo ubuyi. Igishashe ariko muri iryo tangazo nuko agafu bashigishamo ubuyi ariko konyene gusa kadugizwe. Ni mu gihe n'isabune bahora baronka yavuye kuri zibiri ku kwezi ijya kuri imwe ku kwezi. Mu ntango rero iyo ngingo yo kugabanya amagarama y'imfungurwa zihabwa impunzi yatanguranye n'itariki 6 ukwezi kwa gatatu. Impunzi zaciye zitangura kwidogera iyo ngingo zikavuga ko n'ibyo bari basanzwe baronka bitari bikwiye.
Twebwe twaje mu buhungiro tukowe tukizwahunze hama tugaca tubona batugabanya India abana bariko baraduhwererana ntituronke ibyo turya, ntituronke ibyo tugaburira abana. Nawe nk'ubuhoho kagiye kuba kamaramaza kuko India bahora baduhereza uturiba dukeyi none barawugereje rwose barakuyeko. Dusigaye tuca kwicwa n'inzara n'abana basigaye batakirya n'akabuyi ntibakironka.
Ubu tugiye kubaryamisa n'inkoni kubera indya zagabanutse. Kandi hari twara turonka ibiro bikwiye none ubu naho batugabanuye. Ubu umwana asigaye aronka ikiro kimwe hari aho yandikiwe ibiro 5. None tugire gute ubu hasigaye barahora bajya rijyoro gusa rimwe hari naho ni kujyamishirwa ku giti kubera indya bazigabanuye. Kandi ubu abantu tuza gupfa kongera duhona
muri kambi yacu ya Nduta. Kweri turabona ko tugiye kubangamirwa n'ikibazo cy'inzara bifatiye kuyirasi bagabanuye. Turabona ko tugiye gupfa nk'ababacara bobo. Sinzi ingene bigiye kumera twadufite n'uruvugiro ku bana. None nk'ubu bagiye kuduha ibyo biro bibiri. None nk'ibyo biro bibiri dufite nk'umuryango tugiye kugwa mu bana ntacyo tubona bizotumarira. Utuvuta bagiye kuduhereza ntica ntikizi.
Kurasiyo rero bari basanzwe baronka izo mpunzi zagabanijwe ko ibiro 3 byose n'amagarama 360. Iyo ngingo rero kuva hifatiwe mu ntango z'ukwezi kwa gatatu abarongoye ikambi baciye bashoka babona ko ishobora gutera icuka kibi. Kwigenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatatu baca bakoranya inama ya bose irongowe n'icegera cy'utwara ikambi. Uje gifungurwa mu makambi ya Nduta muri district ya Kibondo na Mutenderi iri muri district ya Kakonko yerekanye ko ashigikiye impunzi. Ati nta muntu yotungwa n'ibiro 4 mu minsi 14. Niko rero guhava yemerera impunzi ko azindukira i Dar es Salaam ku mugwa mukuru w'igihugu cya Tanzania kugira ngo aje gusigurira abamukurira kwiyo ngingo yafatiwe impunzi itabereye. Ariko muri icyo gihe impunzi zo zagira ziti bigoye bikiriko kukatana aho bari buje gucingero
ikambi barugara nta muntu aje gupagasa gafaranga mu kijiji ugize murarenze kandi police turuka ko n'inkoni bagwa kubitugashaya none bagiye kudushira hehe tuce rwahora tuvuga ho tireka bize tugacamo mu cyaha mu bika ubuturire turabona ko tugiye gupfa ko ari ninza
cyo tuzire rero ko nyine tugiye kuba hamuri no kandi tugiye kwishyura ho ninza ntidushobora gufunga ngo cyo cy'amafaranga nyuma kandi ninka nta kintu na kimwe dukora ngaha twashyizweho n'imfungwa duhabwa na tam urumva rero tuzi nyine tugiye kuhaba ingorane abana bagiye gupfa n'inzara
n'ingaruka rero ry'iryimanurwa ry'ibifungurwa ababyeyi batihanganira kubona abana babo bariko bicwa n'inzara bahitamo ingingo zikomeye ni nko kwiyahura byabashitse ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatatu
akaro rero mu isano ya mbere aho umukenyezi umwe yiyahuye abonye abana bariko baramushyikanira ko bicamutera intuntu bacabanza kwiyahura kugira ngo ntabone abana biwe aho biyahura ahandi n'abantu bamaze igihe kirekire bafatwa nyuma y'ikambi bagiye kwiba kubera babonye abana bariko barabacikanira ko baba bamaze gushyika ku bitigiri cyababa abantu batanu aho mu isano ya cumi n'umunani hariho n'umukenyezi yabonye umwana ariko amutsira ko agashaka kwiba ibigori by'abatanzaniya bagashamura sinyanza ahandi kandi ni mu izina ya cumi n'umunani aho kandi hari n'umushingantahe nawe nyabirazi akabona ntibabashikana mu Burundi agashahitamo kuza kwiba ibigori agasanga mu bene ibyo babirariye bakamura sinyanza
tubamenyeshe ko abajeje intwaro mu kambi basiguye iyo ngingo yo kugabanya imfungurwa ku mugaragaro bakavuga ko itumwa n'uko impunzi ari umurengera mu kambi Nduta ibiharuro bya nyuma bya HCR byerekana ko iyo kambi y'Induta irimo impunzi 222,000 395,000 Leonce Niyongabo Induta muri Tanzania ku bwijwi rya Amerika
urakoze Leonce Niyongabo duce dusaba rero imbabazi ku bakunzi b'ijwi rya Amerika kutunenge twari muri iryo jwi ryawe bitatuvuye ko mukanya isase duca dutandukira ikiyago c'abanyedini naina biciye ku masonga nkitangura kuri no kabiri mu kiganiro c'abanyedini tugaruka ku ruhara amashengero afise mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura ica abantu bakora kugira ngo bibesheho ni mu gihe gisagara ca Bujumbura kibarizwamo abatari bake baje bava mu ntara zitandukanye zigize igihugu c'u Burundi baza gusega leta yaragerageje kubasubiza mu ntara baturukamwo ariko biranka abanyedini nabo ku ruhande rwabo bemeza ko Imana ifasha ariko igafasha uwifashije kuri ubwo ngo ntaworera amaboko ngo Imana izokwikorera duhe mikro mugenzi wacu Diane Ndonse Bujumbura atangura twakirira abatumire
murakoze Diane ninahazwe kuduha mikro hano I Bujumbura reka ntangure nakira abatumire buno munsi odandu umwami murongoye ishiramwe rukirisu gitaho bantaho nikora ari ryo fondation Tabita Action ndabaramukije
Diane
twakire kandi na musenyeri Erasto Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura yisengero rya Anglican namwebwe ndabaramukije
amahoro neza
twibutse abatwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika uyu munsi tukaba tuvuga kubijanye n'uruhara rw'amasengero mu kugwanya gusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura ica abantu bakora kugira ngo bibesheho deka ntangure nakira bano batumire umfasoni Oda Nduhumwami arongoye ishirahamwe Rukirisu gitaho bantaho nikora aryo fondation Tabita Action ndabahaye mwaramutse
ndabaramukije Diane
ego twakire kandi hano muri studio musenyeri Erasto Bigirimana arongoye diocese ya Bujumbura yisengero rya Anglican namwebwe ndabaramukije
amahoro neza
ego uno musi turavuga ku ruhara rw'amasengero mu kugwanya ugusega n'izindi ngeso mbi zivuye kukubura ica abantu bakora kugira ngo bashobore kwibeshaho musenyeri amasengero mwebwe murabona yuko afise uruhara mu bijanye nuko kugwanya ko gusega n'izindi ngesombi ni kuvuga harimo nk'ubusambanyi nk'aba abigeme badandaza umubiri canke kunwa urumogi ku bana b'abahungu eka n'izindi ngesombi zibonekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu ko ntwovuga mu gisagara ca Bujumbura gusa mwebwe murabona yuko abarongoye amasengero murafise uruhara muri ivyo bintu ndege uruhara rwanyu n'uruhe
murakoze Diane kuri iki kibazo amashengero arafise uruhara runini cyane mu kugwanya ingeso mbi n'ibindi bikogwa bituma abantu batabaho neza abantu usanga bagira ubunebwe bakirirwa kwirigara cyanke bakaje mu dini ingeso mbi ishengero rirafise uruhara rikigisha kugira ngo abantu bave muri izo ngeso mbi bahinduke bakunda ibikogwa kandi bamenye yuko umuntu ategeza gukora kugira ngo abeho neza bakagwanya ubunebwe bakagwanya amarigara bakagwanya gusegerereza cyanke ibindi bikogwa byose bibi bituma abantu batabaho neza
ego mubigisha ni nyigisho mubaha mubigenza gute kugira ngo umutuze izo ngeso mbi ziri muri abo bantu
ego turabikisha mu ijambo ry'Imana uko ijambo ry'Imana bitwigisha Bibiliya iravuga kenshi kubikogwa byiza Paulo niwe yavuze ati udakora ntakarye hariho ijambo ry'Imana ridutumirira gukunda ibikogwa ubwa kabiri hariho inyigisho dutanga mu gwaruka inyigisho dutanga mu bakenyezi inyigisho dutanga ku bantu bose kugira ngo abantu bakunde ibikogwa kandi ibyo Imana irabishima n'igihugu kirabishima abantu iyo bakoze baratera imbere kandi bakabaho neza
Mufasani odandu umwami mwebwe namwe iki kibazo mwebwe mumvuga ko ishiramo ryanyu gitaho bantaho nikora mubitayeho gute mwebwe namwe ku ruhande rwanyu
bantaho nikora bari uburyo bwinshi twe muri fondation tabita abo twita bantaho nikora harimo abasaza bari mu barabara basegerereza hariho mvuga ugwaruka nako bijya gusegerereza sinovuga ko usegerereza ashobora kugira ingeso mbi bamwe barabiterwa n'ingorane baba barimo abandi ukabona babifise mugabo ukabona bari muri izo ngeso nabo nyene bakaja muri iryo barabara hakaba rero nundi gwaruka ruheza amashuri nako rukaja mu barabara
kuko buri ico rukora
mugabo mu byukuri ntibari bategeje kuba ico bakora kuko Imana irema umuntu mwitanguriro Imana irema Adamu na Eva yabahaye itongo ngo baririme bisigura ngo umuntu wese uko ameze kose abafise ubushobozi butuma ashobora kwibeshaho kuko nta numwe ariho kugira akorera uwundi hanyuma heje gukora azanira uwundi ngo kuko yateza amashyira mweretse kwa cyafuye cyangwa agize gute umuntu wese ategerezwa wenyine kwironderamo akazi
ego mbiga ngarutse kuri bantaho nikora n'abakene cyanke abakene bose nibo bantaho nikora dusiguye gato ubu tuvuze nk'urwaruka runwa ibiyayura mutwe hano mu gisagara cha Bujumbura cha mu ntara zo hagati mu gihugu ni bantaho nikora ariko nabakene nico bituma mbaje gitandukaniro ntaho nikora niwe umukene wese cyane ntaho nikora
ya abo bana bari mu rumogi kenshi bari bava no mu miryango ikitse yifashe meze neza mugabo kubera yuko bashitse mu gihe bari mu bintu badashobora kwikura mu byo kuri bababaye bantaho nikora
hariho ubutandukane hagati y'amajambo abiri nagira nongere ko irindi rya gatatu uretse bantu abakene bantu nikora hari undi mugu wa gatatu gene kwita abatindi ni jambo y'ikirundi abakene novuga nitwese burya nta muntu afite byose bavuga gati kera baravuga bati n'umwami yaratiye rushinge yarabaye umukene hanyuma aragenda ati rushinge barari umuhano kuvuga muri icyo gihe umwami yari umukene hari ikintu yakeneye hari ikintu ukena ku munsi ukakirondera ukakironka twese rero turabakene hariho bantaho nikora ni uwo muntu yabuze umufasha arashobora kuba ari mutama akazi ashaje cyangwa mutama atagishobora gukora cyangwa atafise abamufasha atawuri hafi ngo amufashe uwo ni ntaho nikora cyangwa arashobora kuba ari umwana w'impfubyi adafise abavyeyi cyangwa akaba ari umupfakazi uwo ni ntaho nikora hanyuma hakabaho undi mugwi novuga nti urabatindi no kuvuga arashaka kuba ari umuntu afise abantu anashaka afise ibintu ariko ugasanga arabuze ubwenge bwo gukoresha ibyo bintu cyane akaba ari umukene cyane akaba ari ntaho nikora ariko akaba abuze ubwenge bwo kuva hahandi
akibona ruhebwa
akibona yuko byose atakazoza ntaje no kwishure ntagira icyaha iminwe agaca avuga ati reka nigire mu nzoga nigire mu rumogi karabaye uwo rero abari mu nzira y'ubutindi abari ubukene bwa kubise ko ntaho nikora hanyuma ntagire nubwenge bwo kubivamo o rero numutinde kuko ejo ntahafise umukene arabuvamo naho nikora ejo arashaka kugira icyo gikora ko umufashije ageze ntaho nikora ukamufasha ukamuduza gatonyi ajya afata inzira y'iterambere bya handa kahava ariko umutinde naho umufasha ukamuhuta urwego urirako ugenda ushyajya ntabishobora usanga ari atamfatwa uwo rero abo bantu baragora kuko umuntu uramufasha kugira ngo atere intambwe ni abashinwa tihakwigisha umuntu hakumuha urufi umwigisha kuroba
mu majambo make muri ko mugwana nabo bantu aho nikora mugabo abatindi uwo mugwa batindi numva ari nawo ushobora kurimo benshi dushobora kuba tunabona ugoye numva umenga ufise n'ingorane zo mu mutwe kuruta nkuko mwabivuze
aba hari icyo tubafashisha
nuko ni giki
nuko nukumenya inzira y'Imana iyo batayimenye ngo babone umuco bumve rwa rukundo rw'Imana ntibabona n'urukundo rw'abantu ko bakunda nicyo gituma aguma acokera naho umufasha naho wokora ibishoboka byose urashobora no kumuha inzu ejo ugasanga yayiriye
Leta iraherutse gufata ingingo yo kwirukana mu gisagara cha Bujumbura bamwe mu banyagihugu basanzwe babeshejweho no gusega cyangwa n'abafite n'izongeso mbi ariko basa n'abayerera hano mu gisagara cha Bujumbura ngo basubire mu ntara baje bavamo abo bantu ubwo ntibari muri uwo mugwi muri ko muravuga abatindi ko byabananye ngene bashaka kubaho hano mu gisagara cha Bujumbura je ngo mangarukane ikibazo ku mufasoni oda ndu umwami aba baravuga ko bababwira ijambo ry'Imana namwe niko mubibona nico gikwiriye kuri bo
yego kuko bibilia iravuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya kubera kutamenya kutaja muri aya mashengero yego amaze gushika mu shengero wabayakize ashobora kuba ari mwibarabara bitewe n'ingorane nyinshi je nama ntagakarorero ku mwana nigeze gufasha sagiye bo baratunze
haragenze gute
umwana yari mu barabara afite imyaka 4 hama aragwara tumutahana muhira amaze gukira tushaka kumugumya ko tutashobora kumusuza mu barabara mugaba amaze kuburaboka akavuga tukamubajije yava tubwira iwabo dushaka kumugumya avuga ati cyese nshaka nga tuti kubera iki je nshaka mu barabara ariki hari amafaranga mugaba tumushikanye iwabo twasanze iyo miryango itunze twasanze bafise butiki bafise ibintu bagana papa uwo mwana ari umufonksiyoneri mama wacu avuga ati erega je naragowe abana banje b'abahungu ni batanu uyu niwe yamuhererezi bose bari mu ibarabara urumva ko nk'ico numva by'ukuri icyo ni ikibazo c'ishengero uyo muntu afite ikibazo c'impemo hari ikintu abana ahunga muri iyo nzu ntitwashoboye kujinjiramo ngo tikibaze mugabo uvyumviriye
ubwo ikibazo c'impemo mwamushatse kuvuga iki
no kumenya imana cyangwa je ndibaza ko abantu bashobora ko baragendeye mu bintu by'ubupfumu nico niyumviriye bigatuma iyo nzu abana bayihunga bumva ko burya abana bafite ibintu bumva
leta rero ibyifate mu gute leta irikira babwira yuko bakuriye kuva mu mabarabara yarabahaye itegeko ryo kuva mu mabarabara bakasubira muhira mu mihana ya mamuko yabo ni kuvuga igire gute ibanze babwire iryo jambo ry'Imana ribahindure cyane
urumva mvuga ngo leta yonyene ntiyo bishobora kuko leta irafise uburyo kubafasha ifadika ariko niba hari kiba ibyo twako turavuga by'ikibazo c'impemo ico ni shengero amashira hamwe nayo akaza yunganira abo bantu babiri
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
Eko musenyeri Eraste Bigirimana numwe mu barongoye amasengero ngira ngo icyo kibazo murafite ingene mugikora na leta muramaze kwicara hamwe mukakivuga nako mwebwe mukafasha muri ubwo buryo bw'impemu abandi nabo leta nimba ari uburyo bugaragara bw'icyo bakwiriye gukora ikagira icyo bivuze ko
iki kibazo ni kibazo kinini cyane leta yonyine itokwishoboza cyane amashengero yonyine atokwishoboza kuko ni kibazo usanga kigoye kandi cyagutse kuko nkuko oda bivuze abo bantu bari mu ibarabara bafise imvo zitandukanye umwe wese arafise igituma kandi ibyo bituma ntibisa leta yoshobora gukorana n'amashengero iruhande hakabaho nabona kwita bamwe abapsikologi bakaba hafi kugira ngo
abitaye inyifato
z'imibereho y'abantu z'abantu ishengero hama na leta tukaje hamwe hanyuma tukara abantu ku migwi hanyuma abo bantu bakamenyekana iyo baje bava no kugene baje ari abaje arabana ubu u arabagabo cyangwa rusanga ari inkumi mu minsi iza tuzaza tubona abagabo ubwanyu no bariho bariho yakuriye mu barabara
naba basanzwe badufasha imiduga ayihagarara n'ibindi bikorwa bimwe mwe byo mu barabara nyene abakuri
urumva ubu bakivuga ngo abana bo mu barabara bavuga bati abantu bari mu barabara mu minsi heze kera twumva ngo abana bo mu barabara uno munsi n'abantu bakuze bari mu barabara abo bakuze rero nibo bacyabana nakwega n'abana abana bakaza nabo nyene bakurikira ubwo buzima bwo mwibarabara rero ni kibazo kinini inya
bagaca bahandira ni ngeso mbizi
ngeso mbizi komeye mu minsi tuzoza tubona imiryango imwibarabara umugabo n'umukenyezi n'umwana bari mwibarabara bakuriye mwibarabara bubakiye mwibarabara bavukiye mwibarabara rero ni kibazo kinini inya cyane bitarate bagukwiye kwicarirwa vuba umwe wese akamenyekana iyo yajava icamuzanye igihe yaziye kubaterura ikivungo umuntu akabatwara sindiko ndabigwanya cyane ariko ndabugira nti bubanza tukabyicarira tukamenya umuntu uko yaje icamuzanye aho yaje ava hanyuma na iruhande ya yamigwa itatu navuze n'imiryango yabo bantu kuko muri mwisi nta muntu abaho adafise iyo yavuye atagira igisanira agacaba umugwi ugira kane tugaje dukorana niyo yajava tukaraba wa muntu uburyo tumufasha kandi cyane cyane tukabereka urukundo
yego
tukabereka urukundo igihe cyose tutazobereka ugo rukundo nico gituma ishengero iteza kuzamwo bakabereka urukundo bakabumviriza bakabafasha tukabasengera muri ico gihe rero leta idoshobora gukura aba bantu mu barabara bake mu miryango babeho neza bagira ubuzima bwiza batunge batunganiko rero ni gikorwa twokoreranira twese
yego ndumva hacye mwagira mu ngere
yego ico musenyera avuze kira kirakomeye cyane no gukorera synergy
Nehemiyani
mu runani niho Nehemiya ariko arubaka amarembo yasambutse Yerusalemu yaravuze ati mbwira abakuru n'abaganza nti gikorwa cacu ni kinini kigera kure ariko abantu barasanzaye cyo kuri iki kuko abantu ariko baragikora kandi urabona ko ari inkora mutima kibabaje abantu bose bose barakibona kandi umuntu wese karagerageza ariko ingufu zimwe zikiri hari izindi ziri hari ziri hari atakwegerana no kwegeranya ivyumviro iki kibazo kiragoye kandi kibazo kiva kure cyane umwibuke yuko aba bantu bakomeretse nta kuntu umuntu arashobora kumara imyaka 4 mwibarabara kandi ndagira imyaka 20 umuntu yuzuye mu rurazi yarakomeretse ntigeze aronka mpore mama ni yaragwaye nti akibako ari babagakubita afise umururazi arara nabi arya nabi uyo muntu arafise umururazi nyikomere
ngira nti bibatuma bacha baja kudandaza umubiri kubigemande n'abakaja mu rumugi nk'imisore
navyo nyene navyo nyene habaho gusa no kwiheba kandi yindi ngorane nasanze irimo muri ivyo bintu by'abana bamwe barabara kubera uyu kwa mashirahamwe cyangwa abo bafasha nk'aba musenyeri usanga atakuvuga atakuvugana atarutonde taha abantu banditswe ngo bamenyane usanga bigoye cyane ku buryo usanga umwana umwe arya kwa musenyeri uyu ndakajya mu ishyirahamwe runaka ubundi akajya ugasanga abo bantu bariko bagira ingufu nyinshi ariko basohora uburyo bwinshi mbwa bakabasohora ku mwana umwe kubera kutamenya kuko ariho umwana umwe we aguma aboneka muri ayo mashirahamwe rero birasaba nico twari ko turavuga tuti birasaba ko habaho gukorana no kuvuga ngo mu nzego
ubwo rwego rwo kuvugiramo mbiga ninde azoserukira abarongo ya madini ubwo rwego rusanzwe ruhari ubwo abarongo ya madini basanzwe bavugiramo canke nuruzoshigwaho hama rukaja kurondera leta rukavuga ati tugomba dukemura ibibazo bimeze gute mwebwe mwaserukiye isengero hano
murakoze nibaza ko hariho ubushikiranganje bwitaho bantaho nikora abatishoboye ubwo bushikiranganje cyifuzo ngira ngo godu bakoranye ne mu ntware yo hagati mu gihugu leta karabo kugene yo dutuma ko tugakorana tugatanga ibyiyumviro tugasura kugene twakorera hamwe musanzwe turakora ariko ingorane mwese usanga akora ukwiwe n'akora ukwiwe ingufu ziratatanye rero nibaza yuko hamwe leta kandi irabishoboye ikadushyira hamwe abanyamadini amashengero tukigira ikibazo hamwe hanyuma tugakora sinergi tugashyiraho mbere umugwi ngo bikurikirana nibaza yuko igihe ikibazo mu maguru mashya cyokemuka.
nuko rero akaba ari nonga haduce dusozera ikiganiro cyacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duhana gahindukire ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo masari imbere harimo ikiganiro muri sanga muzakurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 igihe cy'isaa 12 tuzaza kwashikiza amakuru avugwa mu Burundi igihe cy'isaa 1 n'igice naho namakuru arambuye avugwa ku isi na cyane cyane muri Afrika yakoze Innocent Kimenyi na ingenieur bari kumwe Diane Nahazwe zosura kuba ndyohewe ndi kumwe namwe ejo nkaho twatanguriye mwirigwane n'Imana.